Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri www.radio.com. Mu Burundi abaharanira uburenganzira bwa muntu basaba leta gushyira mu bikorwa icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyo guha imbabazi abafunzwe 5,000.
Sebarundi arenze avuga ati dukure abantu bose batagirizwa ubwicanyi hamwe byokorwa by'ukuri neza nk'uko yabisabye hazotaha abanyororo bashika 7,000.
Uyu ni Jean Marie Nshimirimana uyobora ishyirahamwe Ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa mu Burundi. Ingabo z'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika biri mu muryango SADC zoherejwe mu butumwa muri Mozambique zongerewe igihe. Naho Uburusiya n'Ubushinwa byatambamiye muri ONU umushinga w'umwanzuro wo gushyigikira ibihano kuri Mali. Ibisobanuro birambuye kuri izi nkuru no ku zindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika biri mu muryango SADC byongereye igihe cy'ingabo zoherejwe muri Mozambique. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Ibyo bihugu byumvikanye kuri iyo ngingo mu nama yabaye uno munsi kuwa gatatu ku mugwa mukuru wa Malawi Lilongwe. Itangazo ryasohowe nyuma y'uko abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe SADC bahuriye ku mugwa mukuru Lilongwe bimenyesha ko iyo nama yasanze hari intambwe zashyizwe ko kuva inteko z'ibyo bihugu zirungitswe muri Mozambique baci bafata ingingo yo kongereza ikiringo cazo. Nyamara iryo tangazo ntiryamenyesheje igihe ikiringo congerejwe c'izo nteko kizomara. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye ibyo bihugu byari byumvikanye kurungika inteko muri Mozambique kugwanya umugwa mukuru intagondwa z'abayisilam zikorera mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'igihugu. Mu ntango izo nteko zari zarungitswe mu kiringo c'amezi atatu. U Rwanda igihugu kitari mu ishyirahamwe SADC nabwo nyene rwararungitse abasirikare muri Mozambique. Mu mwaka uheze umugwa mukuru w'intagondwa z'abayisilam warahagaritse umugambi w'isosiyete y'amasoko ntangaguvu y'Ubufaransa Total wo gucukura umwuka utanga inguvu bita gaz naturel mu rurimi rw'Igifaransa. Hari nyuma y'uko izo ntagondwa ziteye igisagara cya Palma iyo sosiyete ikorera. Igisirikare cya Mozambique cyari cyatakaje ibice bitari bike byari byigaruriwe n'izo ntagondwa mu ntara ya Cabo Delgado. Leta ya Mozambique yategerejwe kwemera gufashwa n'inteko zo mu mahanga.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irubaka urwego rushya mu bushinjacyaha ruzaba rushinzwe gusa gukurikirana ibyaha by'iterabwoba y'imbere mu gihugu. Ni inkuru tubaza Thomas Kamirindi.
Iterabwoba ry'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riragenda ryiyongera, riterwa n'abantu bafitiye urwango andi moko, abatishimiye guverinoma n'ibyo bita ingengabitekerezo yayo. Uko niko Matthew Olsen yabitangarije komite ya Sena igenzura inzego z'ubutabera. Olsen yungirije minisitiri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru, akuriye ishami rishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Yasobanuye ko anyete za FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha ku iterabwoba ry'imbere mu gihugu, zimaze kwikuba kabiri kuva mu kwezi kwa gatatu 2020. Madame Gilles Sanborn, umuyobozi wungirije wa FBI, nawe yabwiye komite ya Sena ko mu mwaka ushize w'2021 ibitero 4 by'iterabwoba ry'imbere mu gihugu byahitanye abantu 13. Avuga ko ababigizemo uruhare barimo abarakariye ingamba za guverinoma zo kwirinda COVID-19 cyangwa politiki zirebana n'abimukira n'abemera ko amatora yibwe. Matthew Olsen yasobanuriye abasenateri ko arimo ashinga urwego rushya rwihariye mu ishami ayobora kugira ngo bakurikirane ibi bibazo neza uko bikwiye. Ubuhamya bwe n'ubwa Gilles Sanborn bwabaye icyumweru kimwe nyuma y'isabukuru ya mbere y'igitero cy'abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump ku nteko ishinga amategeko. Abantu barenga 725 bakigizemo uruhare bamaze gutabwa muri yombi.
Umuryango w'ibihugu byiyemeje gutabarana mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantika OTAN witeguye ibindi biganiro n'Uburusiya nubwo hari ibyo izo mpande ebyiri zitumvikanaho. Fidel Nyongabo abahinkuru.
Abategetsi bishyira hamwe OTAN n'abo Burusiya baraganiye ibintu bikomeye batumvikana ko mu nama ya mbere yabahuje mu kiringo kirenga imyaka ibiri. Ni mu gihe bari kubagerageza guhamika icyuka kibi kiri hagati y'izo mpande zibiri kubijyanye n'ingingo y'Uburusiya yo gukoraniriza inteko zayo hafi y'urubibe n'igihugu cya Ukraine. Umutegetsi akomeye w'ishyirahamwe OTAN niwe yatangaje iyo nkuru no munsi kuwa gatatu. Ntayo indi tariki izo mpande zombi zategekanije. Umunyamabanga wa OTAN Jens Stoltenberg yatangaje ko ishyirahamwe ayoboye yiteguriye gusubira guhura n'abategetsi b'Uburusiya ko yamara Uburusiya butiteguriye kwiyemeza ku kirangaminsi cyayo. Stoltenberg avuga ko ibiganiro izo mpande zombi zagiranye bitari byoroshe, yamara amenyesha ko aricyo gituma inama yabaye hagati y'izo mpande yari ikenewe cyane. Amenyesha ko ishyirahamwe OTAN ishaka ko Uburusiya buhamika imishyamirano ku bijyanye na Ukraine. Nta ntambwe zashyizwe ko kuri kimwe mu bintu bikomeye bisabwa n'abategetsi b'Uburusiya cy'uko ishyirahamwe OTAN rihagarika kwemerera abanywanyi bashasha. Stoltenberg avuga ko ishyirahamwe OTAN n'ibihugu bishaka kuryinjiramo ari byo byonyine bishobora gufata ingingo ku bihugu byogemererwamo. Amenyesha ko atabubasha Uburusiya bufise bwo kurekurira cyangwa kutarekurira Ukraine kuryinjiramo.
Bombe yatezwe mu modoka mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu yaturitse hitana abantu 8. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Iyo bombe yaturikiye ku ibarabara rijana ku kibuga cy'indege cyo kumugwa mukuru uno munsi kuwa gatatu. Ibyerekeye uwakoze ico gitero ntivyamenyekanye buno nyene. Osman ari mu babonye ivyabaye avuga ko yiboneye ubwiwe ibiziga by'abantu 9. Yamara Abdikadir Abdirahman ayoboye ishyirahamwe rya za rusesa banihe ryitwa Amin we atanga igitigiri cy'abantu 8 bapfuye. Imbere yaho umumenyesha makuru afata amafoto w'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters amenyesha ko yabonye ibiziga by'abantu 4 n'imodoka 4 zononekaye mu gihe Ahmed Nur afise imangazini iri hafi yaho iyo bombe yaturikiye atangaza ko yabonye n'imiburiburi ibiziga by'abantu 5 muri kahise umugwi Al-Shabab korana n'umugwi Al-Qaeda waritira ibitero nk'ivyo. Uyo murwi urondera gutembagaza leta ugashiraho igendera ku mategeko y'idini rya Kiislamu. Urakora kenshi ritero ukoresheje ingoho n'amabombe ku nteko zijeje umutekano no mu bibanza bya leta canke mbere no kuba civile. Iyo mugwi kandi urakora ibitero ku nteko zijeje gucungera umutekano z'umuryango w'umwe bwa Afrika.
Uburusiya n'Ubushinwa batambamiye muri ONU umushinga w'umwanzuro wo gushyigikira ibihano kuri Mali. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yateranye mu muhezo Ubufaransa buyigezaho umushinga w'umwanzuro uyisaba gukubita ingabo mu bitugu ibihano umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO wafatiye Mali ku cyumweru gishize. 13 kuri 15 bayigize bawushyigikiye barimo Ubufaransa nyine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibihugu bitatu bihagarariye Afurika mu nteko ari byo Kenya, Gabon na Ghana. Uburusiya n'Ubushinwa bari mu bafite ijambo ndahangarwa veto mu Gifaransa bo bahwanze bityo ntiwabasha gutambuka. Basohotse mu nama, ambasaderi wa Kenya mu muryango w'abibumbye Martin Kimani yaganiriye n'abanyamakuru mu izina rya Afurika ati biratubabaje kandi karakantu koroheje. Yasobanuye ko mu by'ukuri umushinga w'umwanzuro wari nk'itangazo ry'itangazamakuru ryoroheje. Umudiplomate utashatse ku izina rye rijya hanze nawe yabwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa umushinga w'umwanzuro wibandaga gusa kuvuga ko inteko ishinzwe umutekano ku isi ishyigikiye ibikorwa by'ubuhuza bya CEDEAO muri Mali.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uyu munsi kuwa gatatu yasabye za leta guhagurukira ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo igenewe abantu bakuru. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Papa Francisco yatangaje kandi ko mu bihugu bitari bike abantu bakoreshwa bufuni na buhoro atakarusho baronka mu kazi kabo canke ngo bakingigwe n'amategeko. Yasabye abantu kuzirikana ku bantu bahohoterwa ku kazi canke abana bakoreshwa ku nguvu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi OIT mu mfunyapfunyo ryatangaje muri raporo mu mwaka uheze ko igitigiri cy'abana bakoreshwa nk'abakuze ciyongeye mu gushika hafi miliyoni 160 mu bice bitandukanye byo ku isi mu mwaka w'2020. Papa Francisco avuga ko abana bafise imyaka aho bobaye bariko barakina bakoreshwa ku nguvu nk'abakuze. Asaba abantu kwiyumvira abo bana. Raporo y'ishyirahamwe OIT yatunganijwe ifatanije n'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho abana UNICEF ivuga ko intambwe zimaze gushikwa ko kubijyanye no guhagarika gukoresha abana nk'abantu bakuze zahagaze mu bwabaye ubwa mbere mu kiringo cy'imyaka 20 mu ntango z'ikiza cha COVID-19. Papa Francisco avuga ko amareta ategerezwa guha abantu bose akaryo kuko ibeshaho n'imiryango yabo kubera bibahesha agateka. Afrika niwo mugabane ufise igitegiri kinini cyane ku isi cy'abana bakoreshwa nk'abantu bakuze. Abagera ku miliyoni 72 barakoreshwa muri ubwo buryo, mu gihe ibice 30% muri bo bakoreshwa mu bikorwa bishobora kugiramira amagara yabo.
Ariya ramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi, barakoze bagenzi bacu Fidel Nyongabo na Thomas Kamirindi bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi ku banyururu barenga 5,000, umukuru w'igihugu yari yahaye imbabazi mu mwaka ushize wa 2021, 2,700 bonyine nibo barekuwe. Ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe Ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa n'imiryango yabo, risaba ko ibyemezo perezida afata abagomba kubishyira mu bikorwa batabibera intambamyi. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Mu itangazo ryasohoye ishyirahamwe Ntabariza ryashima ingingo ya perezida yo kurekura abanyororo yatangaje ku munsi wa nyuma urangiza umwaka w'2021. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean Marie Nshimirimana yemeza ko inzu z'imbohe mu Burundi zahindutse nk'ikuburiro, abafungwa umurengera bakaba bafunzwe atamva zumvikana zihari bitewe n'uko hari abantu bagiye bitwaza ikenye n'amabanga bafise mu gufungisha abantu uko babyishakiye. Asaba Abarundi bose kuvira hasi rimwe bakagwanya akarenganyo.
Turabona mu ishyirahamwe Ntabariza byakwegeye Abarundi benshi mu mabohero atandukanye, ugasanga yagiye kuba nk'icukiro kubera ukurundana kw'abantu benshi. Bimwe bimwe rero byavuye ku babe gito b'Abarundi bamwe bamwe avuga ati ko mfise igikenye reka nyarucari akaba adafite imuvugira ndamufungishe, agatelefona procurere agatelefona umuopeje kanaka ati mumfungiro. Biraduhaye intege rero Abarundi twese ko tukwiye guhagurukira icyarimwe kugira tugwanye akarenganyo kandi tugwanye n'indongozi zimwe zimwe zifata uburongozi nk'icibare kumenga n'ubwo gucinyiza abandi.
Ibitigiri by'umurengera mu mabohero na perezida Evariste Ndayishimiye biramuraje ishinga kwa 31 ukwezi kwa 12 mu kiganiro yaremesheje n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru. Yavuze ko yifuza kubigwanya, yemeza ko kubwiwe inzu z'imbohe zikwiye kurungikwamo wabicanyi bonyene
ukazubona n'imanza zitajanye n'ubwicanyi umuntu yagiye gupfungwa bonaka ngo aheraniye naka ngo yagiye gupfungwa. Sinifuza yuko jene bona mu munyororo abantu bapfungwa atarabicanyi tubaduhunze mu gihugu. Umuntu ariko arakora akorera igihugu ariko arakora imuteza imbere uciye mujyana kumubika ni wenyine cy'umugaburira ni wowe ucirondera muzigerera umutekano ni ibohero naho kujya abicanyi kugira ngo dukingire abenegihugu ko twabonye ari abicanyi hakabaho gukosorerwa abantu be babicanyi
mu kurindira ko iyo ntumbero ishikwa ko mu mahoro atari make. Abafungwa bavuga ko badafite imiryango hafi y'aho babohewe bagemurira bamabuze ibyo bafungura. Umukuru wa Ntabariza ahamagarira abakuru b'amabohero kwijurukira kurimisha mu mirima kugira ngo barinde ikigo yabo bajejwe.
Bararikiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero abarongo y'amabohero mu Burundi ijya mirima bafise y'amasirizo hafi abanyororo bavundira mu munyororo basohore amaboko baje kurima y'amahegitari tuzi yo mu Rumonge, y'amahegitari tuzi yo ngaho kuri Mpimba. Abanyororo bafungura injya bahindurirwe batanye kuri bwa bugari na bya biharage bahindurirwe bafungura imboga mbere bishobotse borore bafungure n'inyama. Birashoboka umuntu umwarorora akagira ubworozi buri mw'inka 10 cyangwa 15 mbendaretse abantu babari igihumbi.
Mu kwa gatanu umwaka uheze perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ikigongwa imbohe zirenga 5,000 ariko abagera ku 77 nibo batezuriwe gusa. Hamu cyifuzo cya kizigenza cyo kurikizwa abishaka nshimye imana rongoye ntabariza sanga nimiburiye buriho kwitegenza abanyororo barenga ibihumbi ndwi
se barunda rinza avuga ati dukurekura abantu bose batagirizwa ubwikanyi amwe byokorwa byukuri neza nko yabisabye hazotaha abanyororo bashika ibihumbi ndwi mugabo hamwe tubona neza ko se barundi bavuze tazoshika ibihumbi bitanu hagacare kugubi ibihumbi bibiri n'amajana indwi intambamye hari ndayibabwira arabivuga mugabo haraja uwundi mugwi ugiye kuraba dosiye y'abagire bareku arera amadosiye dusa acasanga afashwe intambamye bayemo ugasanga yarakiriwe umunyororo mugabo hari kwihadaba Yohadabo ntiyaririshe
mu kiganiro cyo kumusurangiza umwaka mukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko muvyarazwe bigoye hari mu gisata cy'ubutungane avuga ko imanza ibihumbi amajana ari birarane ahamagarira abacamanza kuzikura mu nzira kugira ngo uyu mwaka urubanza rwatevye ruzomare n'imiburi iminsi itarenga ijana
nitwa vanga ubutungane bwari bwiza mu gihugu oya ibintu byose byari byarabaye na imanza zonyene zabaye ikirare twaragize rusasuma yazo dusangana ibihumbi amajana n'amajana urubanza hako uruca ntirushe mungiro wopfurureka ubwo twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mungiro hanyuma duce rero tuja kwizazira nazo zitaracika tuzimare nazo nyene mu mwaka uza tufise intumbero yuko atarubanza bomara nk'amezi atatu utarahera
Uburundi busa amabahero 11 avuze ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 494 ariko ama raporo y'ubuyobozi bukuru bw'amabahero n'amashirahamwe yahanye agateka k'abafungwa yerekana ko ubu abayabarizwamo barenga 13,000 ibituma imibereho yabo ikomeza gutituka nk'uko amashyirahamwe yahanira uburenganzira bw'ababishyikiriza Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
impuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba minisitiri w'ubutabera ko hakurikizwa amategeko ku ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa iyo mpuzamashyirahamwe iravuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu ibitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa
mwibaruwa yayo impuzamiryango iharanira ubuyobahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claude yandikiye Minisiteri y'ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa ibizwi nka presumption d'innocence mu rurimi rw'igifaransa impuzamiryango Claude mwibaruwa ya mapaje 3 yageneye Minisiteri y'ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi mategeko yose Claude yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono ibaruwa ya Claude iragaragariza impungenge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta Claude iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya ibivugwa n'impuzamiryango Caradoni nabyo bikunze kumvikana abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ari uko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza
ikintu cya mbere ni uko cya gitinyiro cya muntu yarafite cya cyubahiro yagombaga guhabwa abacyambuwe n'urwego rugishakisha ibimenyetso kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba umwere ariko cyatinyiro cye buryo kiba cyahungabanyijwe iriya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka bagombye kumuzana ari mu mapingu bagafata bagushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru urumva ko igihugu cyose abakurikiranye iyo televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose nk'aho wafatwa hamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banabigeraho
mu gushaka kumenya koko niba bikubiye mu ibaruwa ya Claude hari isano byaba bifitanye n'abo byabayeho ijwi rya Amerika yabajije bwana Olivier Tuyisenge n'umusizi w'umunyarwanda uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize w'2021 ariko yisanze polisi imutwaranye nabo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19 kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda
yewe ubwo nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyira imbere y'itangazamakuru ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yagikora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sepa igihe cyo bazaba bahamwe n'icyaha cyangwa byemejwe polisi y'u Rwanda izababereka ariko apana mbere kuko nk'ubu ni ukuri kw'imana inkwano nyura ukumva umuntu navuze ngango tere wa munyamaso
izero ni ingaruka byakugizeho
ngewe ingaruka kubera ko ndu umuntu ukisha ku bintu mugore wanjye wenda byasimugizeho tere wa mugeni
Twahamagaye Bwana Emmanuel Ugira Shebuja Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta tugamije kumva icyo avuga kuri iyi ngingo ntibyadukundiye Bwana Ugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje umunsi zitwisenye akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi
ari giye muri ziriya kese rero zo kubonwa runaka yeretswe itangazamakuru umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura no gusonga umuntu ariko atabizi kugira ngo ngo yeze akazi ke ibintu bigenda uri kumbaza ngo tunyurire muko byagenze kandi we nk'umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo uzuka faringi iyo nkuru wowe waruje kubwira abanyarwanda uko byagenze ntibutse bizi turabaza
ku munyamategeko Buhuru agasanga hari icyo minisitiri yagombye gukora akibona iyi baruwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claude
ikintu cya mbere nuko yasaba zanziko ziri mu nshingano ze kuko yabaribu yabugenza cyaha rwose nibo ba mbere bari munsi y'inshingano za minisitiri w'ubutabera icyo rero yakagombye kukibibutsa kubera ko twe dusanga ziriya nzego rwose zikapye kandi mu guhungabanya icyacyubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha minisitiri rero afite uburenganzira afite n'ububasha ashingiye kuri konstitisiyo yo kuvuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro icyo cyubahiro cy'umuntu
Icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru bakekwaho ibyaha ibikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa bishobora kugorana ko ibyo Claudisaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashize yo yigeze gutangaza ko ibyikora nta mategeko abiyibuza bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru 5 aguye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu ntara ya Mwanza. Imihango yo kubaherekeza iraba uyu munsi kwa gatatu mbere yo gushyingurwa buri wese aho akomoka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago. Inkuru ya James Jovin.
Iyo sanganya ryabaye ejo kuwa kabiri aho imodokari yarimwo abo banyamakuru yagonganye imbona nk'ubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu. Abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel mu ikomine yitwa Ukerewe. Gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye. Abapfuye ni Husi na Miranzi yakorera ikinyamakuru ITV Johari Shani Ekolera Uhuru Digital, Anthony Chua, wo mu kinyamakuru Habari Leo, Abel Ngapenda, yari umuvugirizi w'intara ya Mwanza, Steven Msengi, umuvugirizi w'ikomine yitwa Ukerewe, hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari, Bwana Paulo Silanga, abandi bantu 8 bapfiriye mu modokari ntoyi yunguruza abantu n'ibintu, ariyo yagonganye niyo yarimwo abanyamakuru, gusa abanyamakuru babiri barahakijwe, ariko barakomeretse cyane, nabo ni Tunu Herman, umunyamakuru yigenga hamwe na Ivan Charles akorera ikinyamakuru Icon TV nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane yasabye abanyagihugu mu ntara ya Mwanza kwihangana
mwapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaolipenda taifa lao
turatakaje abamenyeshamakuru beranda bakunda igihugu cyabo turi mu bihe bikomeye cyane igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza kuri iri sanganya gusa twari mu rugendo mu modokari zitatu iyo abanyamakuru niyo yagize isanganya ntore aka kanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya Tanzania
pamoja na watumishi wote ofisi ya mkuu wa mkoa na wote wana ndugu wote ni mapenzi mema ya waandishi wa habari wote.
Presidenti wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahojejeye malira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo.
Ajali mbaya iliyotokea kule Simiyu, mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali.
Hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya Simiyu. Mukuru w'intara ya Mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa bya leta bitandukanye muri komine yitwa Ukerewe. Abanyamakuru 5 bahasize ubuzima, abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni 14. Ndabasabiye ku Mana ibakire kandi nongere impozi amarira imiryango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye.
Lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Umuhango wo gusezera bwa nyuma biziga by'abo bantu 14 bafiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira Nyamagana, nyuma yaho buri umwe umwe azocajanwa gushingurwa aho yavukiye umuryango wiwe. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nomero 7 baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu. Umuyobozi mukuru kuri ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza aba baturage. Ni inkuru ijwi rya Amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Atungimana.
Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara, hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu. Kugira uruja n'uruza rubandanye, haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza. Ugeze ku birometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwase Gatolika ya Buhonga, ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi bijwi rya Amerika bavyiboneye, bamwe mu bari camwo babifitiye gihamya.
Amakenga turayafise cane gose, yuko tubona yuko umwanya n'umanyandiko bara no gucika imodoka canke uruza n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga. Uriko urabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanza kubise igindi mu kurinda yuko iyindi irenga.
Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye.
Ibyo ngaha muri komini nyabiraba kuri 17 kuko ni kenshi twamara dushanga tukabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagafa. Nkati ko turagenda ngaha ku mubaru ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitaye umuntu.
Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo, ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana naho bidafashe. Bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu.
Kuva abashinwa baza kuhakora barahakoze hamaranye, kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakiye imiziko zihaduka zigasubira inyuma hajya najya makamyo ava hanze raduka imvura yaguye ikanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanutse.
Twatewe n'imbabazi kubera ababyeyi bama baciye muri iri barabara naje nshobora kuricamo ndi mu modoka kimere ndi ku moto. Mugabo kenshi ryamajyabayeremwo amasanganya menshi, turabavolontere amatubare kwivolo nda turavuga kuti reka dukore ikishiyiza uje barako bibereye nibazo duhemba.
Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi bijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amazi imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita vyoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura.
Kubera biba bisaba amahera menshi cyane, birasaba yuko dusabana ingurane ibindi bihugu cyane tukikora kubandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade. Ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane, ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse, ibyo twita mu Gifaransa entretien, ibyo wohe n'amafaranga ava muri Leta y'u Burundi. Ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu Leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza. Mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka 2 cyangwa 3, amafaranga abari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe kungurane cyanke abayasabwe ko imfashanyo.
Uwo mutegetsi ariko akavuga ko Leta itareza amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Mawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa.
Amabarabara ashikani Bujumbura menshi arikarakura kandi yakubiye rimwe, nicyo gituma twatanguye kuyakora. Murabona nk'iri ya Bujumbura Cibitoke twaratanguye kurikora, rikorera naherahezwa. Hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu, rikorera kogwa ku Nyanza Lake gushika mu Rumonge, naho nyene ibikorwa byaratanguye. Kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye. Va igitaza gushika iBujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa.
Ibarabara ry'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130, rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose. Radio yawe karagurushinge ku makuru nyakuri. Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika.